tuya gikigaga ni kiganiro cy'akarere gifasha guhanahana ibyimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mungimonge muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Imama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu ndutana kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ngaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muri kuri mwebwe mpunzi z'abarundi hamwe n'imiryango y'abakiriya hose muherereye. Murakoze gukurikiranira ikiganiro cyacu mushikirijwe n'ishyirahamwe Internews irifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'umwanya w'iminota 40 turabashikiriza ku bijyanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi hamwe n'imiryango yabakiriye muri Tanzania no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri mikro muri kumwe na Jiside Nemanirakiza ari Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abandi babifurije mwese ikaze. Dutangura ikiganiro hamwe na mugenzi wacu Yohani Faraja akorera Radio Kwizera muri Tanzania aho yaganiriye n'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Nduta.
Bamwe mu bahabaye ikiganiro na Radio Kwizera bemeza yuko imfungurwa hamwe n'inkwi ari kibazo kihambaye cyane kubera amashyirahamwe abaronsa ibiribwa bitakwiye kumara ukwezi, kandi balinda kuja gushaka inkwi mu bikumba biri hanze inkambi kandi batemerewe gusohoka.
Umeze nabi twirirwa kugushyaza n'ubugari bw'ubugori ntidukabukanya. Urumva iyo biheze cyatwihangana baduha ibikwiye baduha bikeye cy'ukwezi mugabo baduha nkabane ntumufuko ntibuzuza.
Tugiye guharura ucasanga baguhaye nk'ivy'ukwezi ukacasanga urimwe urabirya wabiriye ugasanga nka siku tanu ngizobice bireba urondera kumwina ukayakaye nyene kago kayakaya kwaho naho kandi mu nkambi ugasohoce ya nkambi n'ubundi ngugende gukore hanze nuronka kumwina urya
urashobora no kujya kurimira umuha kaguhutugira umutwe guteka cyangwa gasombe cyangwa uduharage ugakora nko kumunsa kagukatira ukora kaguha nk'uduharage ugacutaha guteka kubera biba byahe
ibyo baduha ntibikwiye mu bisanzwe nk'ubu ibyo baduhaye muri uku kwezi nk'intuza nk'amavuta yari make nko mu bantu 8 niyo dushikanyeyo ukwezi. Ubushaza bwabaye buke ntibuzodushikana y'ukwezi n'agahuzu kugira tukaronke n'intambara nariko turaraba kwamira kubwo bugari iminsi yose utabumenye biragoye tukaca tuvuga tereka natwe twironderera amayisha.
Hanyuma yayo basabye amashyirahamwe afasha impunzi ari hasi yashyirahamwe impunzi Hanseri kubaronsa ifungurwa zikwiye kugira bareke gusohoka mu nkambi.
Kubwira amashyirahamwe yose kugira zaradufasha.
N'ubu undasaba yuko abantu bari bagize ishyirahamwe zo mu nkambi bonyarukira ko kureba abarundi bo mu nkambi baguyeyo nyamusibya ni benshi ntibagire ikibasayidiya. Abagore babo babazanye agasabuni babasubiza inyuma, babazaniye akandazi babasubiza inyuma akabirukankana. Abantu benshi barimwo barahohoterwa hariya baramufata ari inyuma y'inkambi n'ikibari ubu baca bamushaka kwikesa inkoho ngo arimo arateka amagare ubwo yarafise ipanga ari gusenya awe ntarakimwe yarafise.
Iyo tugiye inyuma y'inkambi guhiga udukwi baca badufata bakatubwira ati ninde yababwiye murenga inkambi. Nako iyo tugumye mu nkambi ntidushobora kuronka udukwi two gutekesha nk'inja. Iyo tutagiye inyuma y'inkambi ntituronka icyo kugira cyo gutekesha nk'amazi kugira ducumbe. Hari umuha ugiye mu murima we wakubwira ati ni kukwica cyangwa kuguhimbagura amaguru. Natwe tukabiraba none tuzobaho ta na kimwe tujya tukava kugenda uko nyene
ntibishakirwa ko teme igiti igiti kimwe gisumba batugirisha n'abatubwira ko igiti kimwe gisumba bakimbizi bose bari mu nkambi urumva we igiti rero ntidutema ukirebesha nk'uko nyene ugiye inyuma bagufashe abantu benshi barapfuye abagore abana batazi kwirukanka imyami aba barasagura inyuma y'inkambi bapfira mu bunkwi irirwa barahamba abandi bazimira babahiga bababura nshaka nsubire mu Burundi bisavye ko bantana ari no kunyaruka n'ubu nta kwezi no hama. Navuye mu gite ahantu bitwe mu yinga muteranye mu kinanira ku mutumba ni mu kinanira abumva mu nkambi ahantu ho kuba n'abariyo barashaka gutaha ahubwo babura ikibatahana washize mu Burundi utakoze nabi nta n'umwe ati yumvira gutaha atakoze nabi mu Burundi utiyumvira gutaha afise ibindi aba yarakoze.
Umuvugirizi wa migrasiyo muri komine ya Kibondo bwana Joel Muhammad avuze impunzi zishi zirafata zatoke mu nkambi zigiye mu zindi ntara za Tanzania ushaka ubuzima ariko benshi usanga ataruhusha bafise hama bagafungwa canke bagasubizwa mu nkambi
ko wanakuja wanawarubuni binatokea vifo
bamwe barahendwa na batanzania kuva mu nkambi bakaza mu komine ya Kibondo bashaka ikazi zibokora bakaronka indya ariko benshi baza muri Tanzania mu komine ya Kibondo batafise akantu ko batambulisha kuko bavuye mu nkambi ugasanga benshi baronka matatizo bari mu intara ya Tanzania abandi bagafatwa bagatwara gufungwa abandi bagafatwa bagasubizwa mu nkambi aba Tanzania baba babazanye gukora ikazi ugasanga benshi babiruka bagasigara bari bonka batafise ubafasha twebwe migrasiyo ya komine ya Kibondo citukora hadi ahita umusanze mu Burundi tumufata na urya nyene baba bari kumwe dufashe kumenya ni bande baba babazana muri komine ya Kibondo gukora ibikogwa bitaba biboneka
ayikatazo ili mradi utoke kihalali
kuva mu burengazira bw'izuba Kigoma mu komine ya Kibondo. Jewe ni Faraja Marco.
Muguhuza imiryango no kurondera abanyu, icyuti ndetse n'abavukanye, tubatumirira kwegera disanzwe ushikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo. Buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi tatu. Akaburungu ongea akaburungu info.
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi zikenye itongo ry'abapfuye imurongwe hamwe n'ibindi bibazo byinshi. Nakarorero ishyirahamwe risanzwe rikurikirana impunzi ASEAHO mu kinofunofu ririko rikurikirana imiryango mishasha y'impunzi z'Abarundi ituye mu nkambi y'impunzi z'Abarundi y'imurongwe ku buryo bw'amafaranga idolari 14 z'amanyamerika hamwe n'ibindi bikoresho byo kubaka inzu. Ni nkuri ramvuye na mugenzi wacu Aimable Kavunja Poli.
Impunzi z'Abarundi bo mu ikambi y'Imurongwe bari dodomba kuba tatongo ry'abapfuye ryategekanijwe ryo guhambamwo ababo bitavye Imana. Imiryango y'abakongomani yabakiriye ikabisaba idolari 100 z'abanyamerika kugira ngo bashobore guhamba uwitavye Imana mu irimbi basanzwe bakoresha. Tubatega amatwi.
Nitwa Ndagumije Moise, nkaba ndi mu refugee wo ngaha muri Murongo. Dufise ikibazo cy'akaburi. Kwebwe twaragiye hapfuye umutama ngaha niwe yatanguriye mbere gupfa ngaha abarefiji niko batubyiye tugenda batubwira ati genda mwimbe iki ahantu dushobora kumuhamba mu kaburi kare ahantu bita isebere kuva ngaha ni birometero nka bitatu tugejeje hagati baca batubwira babemba ati naho mwimze aka kaburi ntimushobora guhamba ahantu turababwira ati twegwe twarungitswe n'abantu bahari bakuru bakuru ariko nimutureke twegwe umuntu tumuhambe gusa hama ibindi tuzabikurikira hanyuma uwo muntu niyo dupfirako turimba burira mbere bwarije twegwe umunsi twaratashe bagiye kumuhamba mu gitondo niho bashe baza kumufuba.
Twebwe n'ukuri turi ngaha turahangayitse nta kaburi dufise umuntu yapfuye cyangwa kugira ingorane ni kujyana iyo kubabembe twagenza kuyungiye kubabembe baca bavuga ngo ntituzike kubabembe nidutanga amahera umurefugee yaje ahunze arafise amahera ntayo ngaha turi rero icyo dukeneye nuko mwadusegera ahantu natwe tuzajya dushingura bene wacu bagize ingorane nta kindi twadukeneye izina ryanjye n'umusenge Imana Beatrice.
None kugeza isano umunota hamaze gufa abantu barenze umwe nta nakaburi baraberekana ushobora guhamba mu majambo make akaburi na karaboneka kuko hijya yejo hapfuye umusungusungu ngaha musungusungu apfuye naone bahagira cya kibazo twagira baje hari isebere kwimba kaburi baciye babirukana bobo hari naone ku mugoroba baciye babirukana bamubwira ati mutazanye $100 na murefije azohambwa mu bantu zewe mu babembe nga ni babarondera kaburi hari akiwanyi kwega barefije ico twosaba CNL turasabye n'ukuri urabona ingwara nangaha ni nyinshi baturonderere akaburi duhambamo abantu bitavye Imana.
Tuje Imurongwe haradutse imari kubijanye no gushinga karimbi gashasha k'inkambi y'impunzi z'Abarundi Imurongwe muri territoire ya Fizi. Umukuru w'agacimbiri Murongwe Selemani Ebucwa aragiriza abagira neza basanzwe bafashe iyo kambi kurengera ihegitari 600 kuho bari basezeranye iyo nkambi bwirizwa kugarukira. Ni inkuru ya Feri Mutungwa mu ijwi rya Yvette Munezero.
Murongwe yagasagara ka Murongwe Ebucwa Selemani yarababajwe no kubona abagira neza bashinga uburimbi mu ntumbero yo kwerekana aho ikambi igarukira hirya y'amasezerano hagati y'izo mpande zibiri. Kubw'uwo mutware nyine nimba uburimbi bwungurujwe batavyumvikanye ko byo babyiza bushinguwe ariko kubw'uhagarariye ibikorwa mu rwego rw'igihugu rujejwe impunzi mu karere ka Fizi umushinga nahe Sami Mkombozi ikambi y'umurongo yubatswe ku mahegitari 600 gushikaho nta ni santimetero yarenzwe kubwiwe ngo ibyo urongoye ako gasagara ka Murongwe asaba nta shingiro bifise nubwo biruko umushinga nahe Ibuco Selemani yarasavye amashirahamwe ajejwe impunzi gushumbusha abanyagihugu baho mu kububakira amazu kubakwegera umuyaga nkuba no kubashingira amabombo y'amazi bisunze umubano mwiza beretse impunzi z'abarundi ziba muri akarere kabo
iki kiganiro rero tugiheri Murongwe ayishirahamwe internyuze ifadikanije n'amashirahamwe nka Dra na SVH yarateguye ikiganiro cyo guharana ijambo ku mpunzi z'abarundi we mu ikambi ya Murongwe uko guharana ijambo kukaba kwari gushimikiye kukuna impunzi z'abarundi zoronka isindimwa ngo bashobore guteza imbere umwimbu w'ibifungurwa muri teritwari ya Fizi ni nkuru ya Thomson Yonji mu ijwi rya mugenzi wacu Marie Charlene Ninazwe ishyirahamwe internyuze ryaratunganije ikiyago rusange kuri uyu wa gatatu ku ngorane impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Murongwe zihurira nazo iyo zipfuje kuronka isi yo kurima hamwe n'itongo ry'abapfuye icyo kiyago cyuguruwe n'umukuru w'umugambi w'ishyirahamwe internyuze wo kuronsa amakuru urwaruka rw'impunzi z'abarundi umushinga nta Yakobo Kahora cyari cyitabwe n'abantu sinzi harimo impunzi z'abarundi n'abaserukira imiryango y'abakongomani ibituma icyo kibazo cy'amatongo gishika byarayazwe muri byo harimo uruzi mutambara rwataye inzira rushwara imirima iratwagwa bituma isi ndimwe yaga muri ako karere nk'uko byashikirijwe n'abakongomani kucokorwa kugira ngo icyo kibazo gitorego umuti twumve bamwe mu bitabye icyo kiyago rusange
kuko ngo ni igihugu kinini cyane kugira ngo barabeho dukebera gatonya turime kuko bamwe mwaga turabaye nabi turabona uburere bwinshi butaremye hirya kandi ni hanze y'inkambi ariko ntikemeye kwayima ko ari hanze bakatwanye cyerekeye guhamba ahantu naho nyene kuba bo batwanyiye ko duhamba hanze bamyaka ibyo tunadukebera n'ahandi hatonya bahati ariyo batuye turahantu ngo turahangayika kujya hanze cyangwa turaza abantu mu nzu bapfuye ahagira inama hagira imana
tubamenyeshe ko icyo kiyaga ari cya kabiri gitunganijwe n'iryo shyirahamwe internews muri iyo nkambi mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo iyo miryango ibiri idasa ifise tukiraho nyene mu rusenda ikomite ijejwa isoko ya rusenda yaratanguje ku uyu wa gatanu ugupima no kugabura ibibanza bizokubakwamwo imeza z'abadandaza niyo nkuru Claude arasigura ibijyanye n'icyo gikorwa kuri mikro ya Pacifique Munezero
kwafase iyi ntumbero yo guhindura gupanga neza isoko kumbo yuko tubona hari ingorane y'ubucafu abakiri bataronke ne baraca mu isoko neza n'abaze gusuma nabo bakabura ingene binjira neza mu isoko tena tukaba dufise umugambi wo guhindura isoko kugira ngo twubake isoko tugira amajambere n'umuntu hasitse abone ko hari ikintu kiriko kirahinduka kandi n'umudandaza nawe amenye hari hose ko ariko arasikirwa n'ibintu by'ubudandaza
abadandaza nabo bakaba bagize icyo babivuga ko
cyamana yakoreye cyiza ariko ubu rero mbonye ngo ni bibi kubera bashaka gushyira abari inyuma bati imbere yacu kandi twe tukatanga isoko twe twari imbere tugume turi imbere abinyuma bagume inyuma bashaka nabo bati inyuma y'abandi
ndanezerewe cyane kuko nari uwo mwibarabara nta kintu aho nari mfite ncururi
duhere Imurongwe idolari 114 hamwe n'ibikoresho byo kubaka nibyo bifashishwa impunzi z'abarundi we mu ikambi y'Imurongwe inkuru irambuye na Emerance niyo nkuru mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana
kuko impunzi z'abarundi zibaye Imurongwe ako gafashanyo kava na n'igitigiri kigize umuryango ishyirahamwe Sere ryagabuyemo ako gafashanyo mu migwi ibiri umugwi wa mbere ugizwe n'umuntu umwe gushika ku bantu batandatu baroswa ibiti 5 ihema ziri n'igice imigozi hamwe n'amadolari 118 umugwi wa kabiri ugizwe n'abantu 7 n'abarenga baroswa ibintu bigwijwemo kabiri by'umugwi wa mbere ikibanza bahereza umuryango kingana n'imetero 20x15 ariko umuryango w'umuntu umwe uca ugabura n'undi muntu umwe
umvirizi kiganiro cyage kwisamiriza zikurikira Bukavu mugikurikirana ku radio yitiru Mukenyezi Mama Radio Kamanyura mugikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'Kamanyura Mwisange mugikurikirana kuri Radio Rirare yo Mwisange Kiriba mugikurikirana kuri Radio Kiriba Ondes Ibuvira mugikurikirana kuri Radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple Mu rusenda no mu gisagara cha baraka mugikurikirana kuri radio Ngoma ya Mane. Ifizi mugikurikirana kuri radio Mungano nayo mu Minembwe mugikurikirana kuri radio Tungane. Mu gihugu cya Tanzania tuyaje mugikurikirana kuri radio Kwizera, mu Rwanda baratwumvira kuri radio Izuba nayo mu gihugu cya Uganda mutwumvira kuri radio West Uganda. ikiganiro yagamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewe akaburungu ongea akaburungu info
turi muri Kongo nyene aho mugenzi wacu Maria Caroline nahazwe yaduteguriye igice cy'inkuru kubijanye n'impunzi z'abarundi mwico gihugu uyo mumenyesha makuru atubwira kuvyerekeye imfashanyo itangwa ku mpunzi mu buryo bw'ubutunzi hamwe n'amagara y'impunzi z'abarundi ariko kandi n'ukuntu biba byifashe mu bimfashanyo yatevye Maria Caroline nahazwe aratubwira byinshi
Ameza atandatu rakumbaga impunzi zo mu nkambi ya Rusenda zitaronkejwe inkwi zo gucana. Ibyo byateye mu karere nkambi ya Rusenda iherereyemo ubukene bw'amakara aho umufuko wavuye ku 10,000 uja ku 18,000 mu mafaranga y'amakongomani. Izo mpunzi zirataka zitakambira ishyirahamwe ry'Aventis Adra kubaronsa inkwi. Graciano arenga umunyamakuru wacu yayaze na zimwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda.
Tuye turabayeho nabi kubwo ikibazo c'inkwi. By'ukuri itaye baduhaye, zitaye baduhabike, bya bike baduhaye tujya gukuramwo amahera y'amakara ya makara na yarazimbye kuko n'ababembe nabo batubuza kujya mu ishamba ryabo guca ibiti hamara natwe tukabura ngene twifata none turabayeho nabi by'ukuri muragukunda umwe dufasha y'abasele ades badufashe ukibazo c'inkwi turabayeho nabi birenze turirirwa tutariye kubwo ikibazo c'ukurondera makara inkwi nituronka nawe ugiye kugurisha icyo kigozi cy'ubufungu byo kugura ya makara nakwira ucusanga utetse mu gatondo gusa
ubwo tugenda mu mashamba y'abandi ababene wacu bakatwirukako ni mipanga abasoda bakatwirukako hariho nabandi bagaho biyadukije babaderi tuzikara abadgm bakabiyadukije kuza baratubirukako kwa abakenyezi bagiye gusenya amukaba badusabye abamashira hamwagejwe akagateka bogerageza bakaturonderera uburyo bwo gutanga izimwe mu nkambi ya Rusenda
Kaze mu kiganiro cyacu tugiye guhera mu Rusenda aho ishyirahamwe gigenga adepaye kumfashanyo ishyirahamwe ry'abadagirizwe ku izina rya diakonia byatanze imbuto ku mpunzi zimwe zimwe ziba mu bisagara no ku muryango y'abakongomani yazakiriye inkuru irambuye twayiteguriwe na Garciano Arenga mukayumva mu ijwi rya Emabure Kavunja Pori
yaratanze imbuto n'ibindi bikoresho by'uburimyi buri muryango ukaba waronkejwe isuka zibiri ibiro 11 by'ibiharage amagarama 20 y'imbuto zirengarenga n'umuganda w'ibikotikoti vya kijambere izo mpunzi niyo miryango y'abakongomani bakaba bataretse kwerekana umunezero wabo
senitwa nzoganza ntirabampa nkuraba impunzi ziri hanze y'ikambi turashimye cyane kubera adepa iguma idukurikirana ntiduheba uno munsi tugiye kuronka imbuto kugira ejo tuzoronke natwe ukuntu turera abana ako gashimye turagashima gose kubera twebwe turi hanze y'inkambi ntibadufata nk'impunzi badufata yuko tutari impunzi nico gituma dusimye kubera adepaye igumi twiruka
tukabamenyesha ko iryo shirahamwe ryari risanzwe rirangurira imigambi mu bucimbiri butandatu bugize isegiteri ya Tanganyika nabwo bukaba ari Makobora Swima Kabondozi Mukwezi Mboko Nundu Sanza Kenya Lusenda na Lweba
Mbere ikiganiro cyacu baraka tubamenyeshe ko ishyirahamwe ry'abategereje ukugaruka kwa Yezu Adra ryatanguje cese umugambi wayo wo gufasha impunzi z'abarundi kwiteza imbere. Uwo mugambi uraba imiryango 700,000 y'impunzi z'abarundi n'iy'abakongomani ukazona akora no mu gisata cyo gukingira ibidukikije. Umunyamakuru wacu mu Rusenda Ivete Munezero yarakurikiranye ibyo bikogwa.
Abari batumiwe muri ibyo bikogwa ubwa mbere hari umuyobozi w'iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu waserukiye mu stanteri w'akarere ka Fizi ishyirahamwe mpuzamakungu hasere bifasha impunzi ugwego rw'igihugu rujejwe impunzi SNL n'andi mashyirahamwe asanze arangurira ibikorwa byayo mu ikambi abarongozi b'inzego z'ibanze za Kongo n'abaserukira impunzi hamwe n'abaserukira amashyirahamwe ataho yegamye Jean Lundumi ahagarariye ibyo bikorwa by'iryo shyirahamwe yabwiye ikiganiro cyacu yaga ko ibyo bikorwa byafashe abazofashwa imiryango 700,000 mu kuvuga 70% by'impunzi z'abarundi na 30% by'abasangwa userukira impunzi mu ikambi ya Rusenda ntirampeba Emmanuel yashimye itangazo ry'ibyo bikorwa akaba yizeye ko hazoba akarusho ku buzima bw'impunzi arongoye
by'ukuri kuri Adra ku mugambi wayo wo kuza kugira ngo ibane n'impunzi ifashanye mu kugira ngo zize zibe ko murabona ko yaje hageze kuko ejo bundi baheruka kudupunguza twahora ku madara ya 15 twagiye ku 12 ubu abantu bafise ubukene bwinshi baguma bimvira ukuntu bo kwiteza imbere barondera imitwa hariya
uburyo bwatanzwe kugira ngo ibyo bikorwa bishyirwe mu ngiro n'amafaranga angana ibihumbi amajana na 51 n'amajana 5 by'amadolari y'Abanyamerika. Muri ayo ibihumbi amajana 4 byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi ku isi asigaye akazotangwa n'ishyirahamwe ADRA. Ibyo bikorwa bikaba bizomara ikiringo cy'umwaka umwe.
Abana 415 b'impunzi nibo banditswe n'igisata kijejwe ngo n'imiryango cyo muri sekitere ya Tanganyika. Cyo gisata kikaba cyarashinje n'ishami mu nkambi ya Rusenda. Nkuru ya Tomusoni unje umva mu ijwi rya Yusrane Manirakiza.
Bamwe muri abo bana 211 nabigeme ariko bamwe mu bakenyezi b'abarundi babandanya kwibaza ko mu kwandikisha abana babo ari intumbero yo kubaka ubwenegihugu bw'abarundi. Rusambya Murembwa Prosper yatowe na leta y'amategeko eta civile mu Kinyamazuru mu gacimbiri ka Tanganyika amenyesha ko kwandikisha umwana ava mu muryango w'impunzi z'abarundi mu gitabo cha Kongo nibisigura ko abaye mu kongomani canke ko batakagiye ubwenegihugu bw'abarundi. Kuri we avuga ko ari intumbero yo kumenya buri munsi igitigiri cy'abanyagihugu b'abarundi baba ku butaka bwa Kongo. Ngumenya ko yandikishwa ry'abo bana ari ku buntu mu kiringo cy'iminsi 90.
Mu rugendo yaramazemo iminsi mu karere ka Fizi, umushikiranganji wo mu ntara jejwe ubutare ibidukikije n'ibitorunya kubahwa Amisi Konewa Francisco avuga ko yasanze ibintu bitifashe neza. Ibiti vyatewe ku mbibe z'inkambi y'impunzi ya Rusenda biracibwa atacamira kandi ntibisubirizwe. Inkuru ya Burahimu byawumba umwumva mu ijwi rya Manuel Bimenyimana.
Ikibazo cavuzwe cari kijanye n'ihonywa by'ibidukikije biboneka hafi y'amakambi abiri y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda na Murongwe. Umukozi mukuru w'ibidukikije mu ntara yibukije impunzi ibikurikira: tema igiti ufise urusha kandi utere ibindi 10 aho nyene. Yabivuze mu majambo yiwe atomoye ati: ingorane y'ikambi z'impunzi ndazi neza hamwe n'umugenzuzi w'ibidukikije mu karere ka Fizi. Naramuhamagaye kenshi Bukavu kugira tuvugane kuri ico kibazo. Aha ndashimitse ko ku nkengera z'ikambi hariho ikoreshwa rinini ry'ibiti hamwe no kubyicira. Turibukije ko tutemereye umuntu n'umwe guca igiti kimwe na kimwe mu gihe aterekanye urusha rwemewe wo gutema igiti. Igihamba icumbikana kugira urusha gutema igiti kandi ugatera ibindi 10.
Ikiganiro tugiye guhera ku bitaro bikuru vya Nundu aho impunzi z'abarundi zisabwa amafaranga angana n'idolari 10 z'abanyamerika kugira ngo zishobore guterwa amaraso mu gihe zigwaye nk'uko n'abakongomani bayasabwa. Izo mpunzi zikaba zidogera iyo ngingo ariko abaganga bose uko babibona.
Arimasi butwa impunzi y'umurundi iri mu nkambi ya Rusenda irasaba ishyirahamwe ASERE n'abarongoye igisata cy'amagara y'abantu muri zone Nundu gufasha impunzi nibasubire gutanga idolari 10 ku gasashe k'amaraso ku mugwayi yakamye amaraso. Berite Musurindi Tambwe ajejwe ububiko bw'amaraso ku bitaro by'Inundu yatanze umuco ko ugutanga amaraso ari ku buntu. Avuga ko ayo mahera idolari 10 arihishwa arayo kugura amasashe afasha kubika ayo maraso asanzwe azivye mu gisagara ca Uvira. Iyo sashe ikaba ica ku bipimo 4 imbere yo gukoreshwa. Avuga ko kandi ko iyaba agurishwa izo dolari 10 ko yoba ari make. Wagombye kumenya igituma izo mpunzi zitangishwa ayo mahera uwo ajejwe ububiko bw'amaraso yemeza ko impunzi zozo zisanzwe zirihigwa n'amashirahamwe atandukanye. Abaganga bakaba batera kamo kubasangwa n'impunzi kwihutira kwa muganga mu gihe habaye ikama ry'amaraso.
Dutega amatwi inkuru n'ivyaranguwe n'umugambi wo gwaruka gw'impunzi z'abarundi mu kumenya inkuru, guhanahana ijambo no kubana mu mahoro bica ku maradiyo 10 yo mu Kibano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kuri radio Kwizera yo mu gihugu cha Tanzania, radio Izuba yo mu gihugu cy'u Rwanda hamwe na radio West yo mu Buganda, tutibagiye no ku rubuga rwacu rwa Ongea Yaga wezi tatu akaburungu Ongea akaburungu info.
Tukira onyene muri Kongo, mugenzi wacu Alexandre Bizimana aratubwira makuru yaduteguriye.
Turaheri Murongwe, ishirahamwe ya DPI ku bufashe bwa diakonia yaratanguye kuri uyu wa mbere umugambi wo kubaka amazu 72 y'abapfakazi, imfuvyi, be n'ibimuga. Kuva i Murongwe, Mihai Korodonji n'inkuru irambuye twayisomeye mu Kirundi na Emmanuel Bimenyimana.
Abafakazi abagendana ubumuga hamwe n'impfubyi nibo bazoronswa inzu 72 zizotangwa n'amashyirahamwe ADPAE hamwe na Diakonia. Inzu 42 nizo abafakazi n'abagendana ubumuga zizogira ibyumba 2 hamwe na salo 1. Hariho inzu zizogira icyumba 1 na salo 1 ikaba ifise metero 6x3. Ibyo bikorwa bizomara amezi 2. Mufundi wese azohembwa amadolari 50 ku nzu nini n'amadolari 30 ku nzu ntoyi. Abafundi benshi ni impunzi z'Abarundi zikorana n'abafundi b'abakongomani. Mumenya yuko uwundi mugambi w'inyubako w'izindi nzu uriko urategurwa kubera abazikeneye ari benshi mu nkambi.
Ndabaramukije.
Yego, nakutaramukije.
Urashobora kwidondora bariko baratumiriza.
Yego, zinani nitanga na cyari perezida w'inkambi w'isite ya Mongwe.
Ama numvise ko twaganiye bavuga ikibazo kijyanye n'isoko bashaka ko yoshobora kubaka mu nkambi. Icyo kibazo mwuba namwe mugifise nk'abarongoye inkambi?
Icyo kibazo turagifise cyane kuko umuntu ashobora gushaka gusuma udufungurwa mu masaha y'umugoroba, ariko kubera ko inkambi iri inyuma, isoko iri inyuma y'inkambi, bikatugora. Twasaba yuko byoba byiza.
Ama iyo musabye mushatse gusuma muramusumira?
Iyo dushatse gusuma turinda kuja inyuma y'inkambi, kandi byari kuba byiza dufise inkambi y'iwacu indani mu nkambi, kuko byodufasha cyane.
Nuko turabashimiye cyane.
Sawa, namwe turabashimiye.
Turangiriza umurongo aho ishyirahamwe ry'Abaholandi wa Richard ryarangije inyubakwa 2 zizohora zikoraniramo abana mu gukiniramo, arizo ama espace ami d'enfa mu kambi ya Murongwe. Izo zikaba ari inzu 2, imwe izoza yakira abana bagera ku 100 harimo n'ababacungera. Ido nindo na Cordon Chimihari minji ya Pacifique Munezero.
Nziryo nyubakwa 2 riri mu ntumbero yo gukurikirana abana b'Abarundi hakoreshejwe imikino no kwinonora imitsi hamwe n'imikino nyuramaso, inyigisho ku bijyanye n'umubano mwiza. Ivyo bikorwa bikaba biba kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu, kuva isaha 2 gushika isaha 6 hamwe no kuva isaha 8 gushika isaha 10. Izo nyubakwa zikaba ziri mu ikomini imwe no mu zone imwe kuri 18/8. Inyubako imwe imwe ikaba ifise ibihangare 2. Uwujejwe ico gikorwa c'izo nyubako avuga ko igihangare kimwe gishobora kwakira abana 100. Iryo kinisho ry'abana rikaba rizotangura mwa kuno kwezi kwa Ruheshi, inyuma y'inyigisho izohabwa impunzi z'Abarundi zizokora ivyo bikorwa. Bakaba bashima cyane, bakanasaba n'ayandi mashyirahamwe kuza bakabafata mu mugongo mu ntumbero yo gutsimbataza umubano mwiza.
Mu guhuza imiryango no kurondera abanyu incuti ndetse n'abavukanye, tubatumirira kwegera disanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo, buti bagiye gutanga aho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri web3 akaburungu ongea akaburungu info.
Turangirize kino kiganiro nawe Pascal Ndashimiye mu kutubwira bishasha ku mpunzi z'Abarundi hamwe n'imiryango yabakiriye muri Congo.
Aha mashyirahamwe ADR na AIDS akora mu nkambi ya Rusenda na Murongwe agiye gutanga vuba inkwi ku mpunzi zo muri izo nkambi uko ari 2. Inkuru ya Odette Nibizi.
Kubw'uwujejwe kwiyungunganya muri ico gisata, umushingantahe Leo Safari, itangwa ry'inkwi zo gucana ryoba ryatevye bivuye kw'ishyirahamwe AIDS ritarabisaba muri ADR. Iyo ADR nyene ikaba ariyo isanzwe ifise ikigega c'ibizuku n'inkwi. Leo Safari avuga ko umunsi ariwo wose AIDS izobisaba izo nkwi ko zizoca zitangwa. Tubajije uwuserukira AIDS, ishyirahamwe risanzwe rikurikiranira hafi ku bijyanye n'ico kibazo, umupfasoni Aziza Jacques yaremeye ko agiye kukivugana na ADR kugira ngo kive mu nzira mu maguru masha. Umupfasoni Aziza atanga icyizere avuga ko inyuma y'itangwa ry'ifungurwa z'ukwezi kwa 5 urwego arongoye ko ruzoca rutandukira igitangwa ry'ubureta n'uburago, mu nyuma bace batandukira itangwa ry'inkwi.
turangije iki kiganiro ni ntashoze impunzi z'abarundi hamwe n'izindi mpunzi zituye hanze y'igihugu cya Kongo hamwe no kuronderana kw'imiryango
nkaba ndi mu nkambi yo mu Rusenda nkaba ntahije abantu bari Tanzania uwa mbere mabukwe ni Apolina uwa kabiri Sungura nkaba ntahije na dema yiwanje yitwa Kabibi n'umugabo wiwe Antoine nkaba ndabifuriza amahoro y'Imana
nitwa Butoyi Prudence nkaba ndi mu nkambi ya Rusenda ubwa mbere nshatse gutasha mwene wacu yitwa Toyi Jean Paul ari mu nkambi yo muri Kakuma muri Kenya ntahije umuhungu wanje mukuru Irambo na Dieudonne ari i Dar es Salaam ntahije mwene wacu Nyandwe Onesforo ari i Dar es Salaam ntahije muvyaranje Maria Tavu Fanueli ari mu nkambi y'Induta
Niyana turangirije iganiro tuyage igishikirijwe n'ishiramwe Internews irifashijwe uburyo bw'amafaranga n'umwe bw'iburayi ndabashimiye mwese mwari muduteze yomi kuri mikro mwari kumwe na Jisidene Manirakiza yakibashikirije nkaba mbifurije kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha